Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika risamira nira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda mu ramutse n'icuti mwese namwe yakunze radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Kandi kandarabi kibazo cy'umutekano hano mu ntambi singana ko bimeze neza kuko ikintu cy'ambere kidutera ubwoba turiko turaraba nk'abarongozi baturongoye tubona bamwe batwagwa abandi tukumva ngo bomotse tutazi impamvu kanaka kandi itera ubwoba ha mu ntambi yarenze
bimaze igihe kirekire twirarira ariko iyo turiko turaraba hari abantu benshi usanga bagenda ijoro ivyo tukabivuga ugasanga batubwiye ngo twirarihe.
Abo ni bamwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu kampi ya Mutenderi mu gihugu cya Tanzania zidogera umutekano muke zibayemwo. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye utwigoro twa leta y'u Burundi two kwinjira mu muryango w'ibihugu bya Afrika y'Amajepfo hamwe n'ikiganiro mu nyamabanga wa leta y'u Rwanda mu shikaranje bujejwe mgendanire n'amakungu yahaye radio Ijwi rya Amerika. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Mu Kenya mugenzi wa Charoise Bigimana aradushikiza makuru ariko imbere yaho reka tubashikirize inkuru ishitse mu Kenya. Inkuru ihambaye ivuga ko Joe Biden yahoze ari vice president wa Leta Zunze Amerika mu Kenya gaheze aheje gutangaza ko azohiganira kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ku giti cy'umugambi w'abademokrate. Iyo ngingo rero imushize ku rutonde rwa mbere rw'abandi bakandida b'abademokrate bamaze kuba benshi nabo nyene bariko bahiganira ikibanza cyo kuzo hangana na Perezida Donald Trump mu matora y'umukuru w'igihugu. Biden yabaye umusenateri aserukira intara ya Delaware mu gihe kirekire kandi yabaye vice perezida wa Amerika mu biringo bibiri ku ntwaro ya Perezida Obama ariko agwanira icyo kibanza na senateri Bernie Sanders aserukira intara ya Vermont hamwe n'abandi bakandida. Nabo gushika ubu bitaramenyekana niba azoshobora gutoza amafaranga angana nayo abo bandi kandida bamaze gutoza. Ubumenyi bwiwe mu vyerekeye imigendanire ubutungane hamwe n'indi migambi yose leta irangurira abanyagihugu nta wundi munyapolitike n'umwe mubo bariko barahiganwa avyegereje. Mu butumwa yacishije kuri video uyu munsi ku wa kane mu gihe cy'isaha iheze, Biden yavuze ko imico n'igihagararo vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki gihe bigeramiwe.
Batatu mu bagize akanama ka gisirikare kafashe ubutegetsi muri Sudani baratanze imihoho cyo kuwa gatatu mu gihe ako kanama nyene kavuze ko kashitse ku masezerano ku byasabwe nka byose n'abarongoye imiyerekano. Abo nabo basabye abanyagihugu babo bashika umuriyoni kwitaba mu rugendo rukomeye rwo kubandanya basaba ko leta ishikirizwa abasivile. Abagize ako kanama ka gisirikare 10 nibo batumye ko indongozi z'abari mu myerekano mu mubonano inyuma y'ibiganiro byari byarahagaze ku munsi w'Imana. Lieutenant General Chasmedine Kabashi avugira akanama k'abasirikare kari ku butegetsi yabwiye amenyesha makuru ko bumvikanye ku bitari bike ariko ntiyasobanuye ku bijyanye no gushikiriza ubutegetsi abasivile ko bakivuze ko inyuma y'ivyo ku kanama bashikirije kandi ko batatu mu bakagize baciye batanga imihoho inyuma y'iryo tangazo. Ishirahamwe impunzi z'amakungu ni ryarakuye impunzi z'abanyeribiya zishika 325 bari mu busho bwa leta ku murwa mukuru Tripoli inyuma yaho bamwe bari batewe bivanye nuko biyamirije uburyo bubi babayemwo muri ayo mabohero. Imirwano hagati ya leta aharanira gufata ubutegetsi muri Libya yatumye ubuzima bw'abantu ku murwa mukuru no mu micungararo ya Tripoli butoroha. Ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi hasere rivuga ko abantu 12 muri izo mbohe batwawe kwa muganga gusuzumwa ku bijyanye n'amagara yabo. Abategetsi bawo nibavuga ko bahangayikishijwe n'umutekano w'abimukira bashika ku 3000 bari mu busho butandukanye Tripoli. Bavuga ko imirwano ituma batoroherwa gufasha abo bimukira kandi ko ari ngombwa ko bava muri ayo mabohero bagakurwa ahabera izo ntambara. Leta ya Komoro yarugaye amashuri bibuga by'indege hamwe n'ibiro vya leta ejo ku munsi wa gatatu igihe igihuhusi kivanze n'imvura nyinshi cyiswe Kenneth carengana muri iryo zinga. Ico gihuhusi caturutse mu ibahari Indiana citezwe kugira inguvu nyinshi mu gihe cerekeza mu gice cya Afrika y'ubuseruko hafi y'urubibe hagati ya Mozambique na Tanzania. Icyo gihusi kije kandi mu gihe ibihugu bya Mozambique, Malawi na Zimbabwe bikirwana no gusubiza mu buryo ivyononywe n'igihugu cyo mu kwezi guheze cyiswe Idai. Ibihuhusi nk'ibyo bivanze n'imvura nyinshi ntivyari bimenyerewe muri ako karere, mu gihe abanyagihugu bibashika ko badasanzwe bazi n'ingene bavyifatamwo. Ni mu gihe kandi igihugu cya Afrika y'Epfo kikirwana n'imyuzure hamwe n'imisozi yasenyutse ejo kwa gatatu nyuma y'iminsi myinshi y'imvura ihitiye mu buseruko bw'ico gihugu. Abantu bashika kuri 51 barahasize ubuzima.
Urakoze Aloisa. Uburundi bwarasubiye gusaba ko bwo kwemererwa kwinjira mu muryango w'ibihugu bya Afrika Maja Epfo SADC mu mpera y'umwaka 2017. Uyu muryango wari wanse kwakira ibihugu igihugu cy'u Burundi kubera imbozo z'umutekano muke warangwa mu Burundi. Ni inkuru ya Pierre Claver, inkuru umesha makuru w'ijwi ry'Amerika Kigali mu Rwanda.
Uburundi bwatangaje ko bwiteguriye kuba umunywanyagira 17 mu muryango w'ibihugu biri mu karere ka Afrika y'Amajepfo SADC. Umushikiranganje w'imigenderanire w'u Burundi n'amakungu ari mu rugendo mu bihugu bigize uwo muryango kurondera aboshigikira ico ciyumviro. Kuri uyu wa gatatu mu gitondo, umushikiranganje Ezekiel Nibigira yabonanye n'umukuru w'igihugu ca Zimbabwe Emerson Mnangagwa. Ambassador Nibigira yabwiye bagenzi bacu bakorera ijwi rya Amerika iharare ko yarajanye ubutumwa bwihariye bwa perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza kwa mugenzi we Mnangagwa. U Burundi bwifuza ko Zimbabwe gikoresha ububasha n'igihagararo gifise mu muryango wa SADC kugira ngo gishigikire Burundi maze bwemeregwe nk'umunywanyi mushasha. Ambassador Nibigira yagize ati Zimbabwe ni igihugu kivukanye dusangiye kahise na kazoza, ati dutegerezwa kunga ubucuti bukomeye. Yongeye ati nk'uko mubizi u Burundi bwarasabye kwinjira mu muryango wa SADC kandi ibintu bigeze kure. Ati ni muri iyo ntumbero rero nazanye ubutumwa bwa perezida Nkurunziza kubwira mugenzi we Mnangagwa ko yodushigikira muri iyo nzira. Kondwiheze ijwi rya Amerika ryamenye amakuru ko uwo mushikiranganji Ambassador Ezekiel Nibigira yari yagendeye ibiro bikuru vya SADC birongowe na perezida wa Namibia, naho nyene yarajanywe no kubwira perezida wa SADC ku Burundi ubu bwiteguye neza kandi ko buzotanga ibisabwa byose kugira ngo bwemeregwe. Ezekiel Nibigira avuga ko igihugu ciwe cahamagaye n'intumwa za SADC ngo zize kurabaho ico gihugu kigejeje imyiteguro no kuzuza ibisabwa kugira ngo cemeregwe. Uwo mugwi w'abahinga uzoshika i Bujumbura mu kwezi kuza kwa gatanu. Bitekanije ko uzotanga icegeranyo mu nama y'abakuru b'ibihugu by'ako karere ka SADC kugira ngo abari bo bafate ingingo. U Burundi bosubiye kugerageza kwinjira muri uwo muryango irigira kabiri. Ubwa mbere uwo muryango wankije u Burundi mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2017 bwari bwasabiye rimwe n'igihugu cya Comore yamara u Burundi burarindirizwa Comore kirinjira gukwiza ibihugu 16 bigize SADC. Imvo zatanzwe n'ibiro bikuru bya SADC icyo gihe n'umutekano muke. Uwo muryango wagize uti mu Burundi haracari ibimenyetso by'umutekano muke mu gihe kimwe mu byankenerwa kugira ngo igihugu cemererwe kwinjira ariko kiba gitekanye mu mpande zose kugira abanse b'ico gihugu ntibahave babangamira ibihugu bisangiye imbibe. Kuri ico kibazo umushikiranganje Nibigira yabwiye abagenzi bacu ati ubu mu Burundi amahoro n'umutekano byarasasagaye inyuma yaho mu mwaka w'ibihumbi 2015 haduka imvuru za politike kandi n'ubutunzi bwifashe neza. Ati dufite byinshi byo gutwara muri SADC nk'ubutare bwa Nikere n'ibindi. Yizeye ko akanama k'umutekano k'uwo muryango wa SADC kazobona ibimenyetso byerekana ko ayo mahoro n'umutekano byagarutse kugira ngo ico gihugu gishobore kwemererwa. Ako kanama ni nako kari kanse ko Burundi bwemererwa mu mwaka w'ibihumbi 2017. Uwo muryango waherutse gushiraho n'ibindi bisabwa bishasha kugira ngo igihugu cemererwe. Ivyo navyo nuko igihugu kibwirizwa kubahiriza demokarasi, agateka kazina muntu, intwari ibereye ishingiye kuyubahirizwa ry'amategeko nk'uko amasezerano ya Afrika yubahiriza agateka ka kiremwa muntu abitegekanya. Ni naho abaraba ibintu n'ibindi bavuga ko iyo ngingo izohava itorohereza u Burundi. Vitanashimira Imana atwara Runani Force kugw'amashamwe adahana ibyicaro vya politike rukorera hanze.
Imiryango canke amashirahamwe y'ibihugu yo kugira ngo ibyo bihugu byiteze imbere bisenyere ku mugozi umwe hariho ingingo ngendegwako amategeko icyerekezo ivyo bihugu wa musanga bisangiye rero nico gituma vyama byibanga kwakira ibihugu bicumbagira ibihugu bishobora kuza gutera ingorane kuko bene umuryango vya mbere batangura kuraba baraba bati mbegu wewe ko yifuza kuja hamwe natwe azanye iki rero icyo gihugu kijanye ibibazo kitajanye inishu kitajanye inguvu kitajanye icyo giterera kitajanye ibyo gihayira abandi ibyo kirushije abandi kiba gifise amahigwe make cyane hanyuma rero nico gituma twibaza yuko leta y'u Burundi undo munsi atamahigwe na makenye ifise yukwinjira muri umuryango
ikindi abo bafatira ko nuko no mu muryango wa Afrika y'ubuseruko EAC ico gihugu kitabanye neza n'ibindi hamwe no kutari intererano busabwa kugihe
nta muntu nk'umukuru w'igihugu cya Afrika y'epfo Ramaphosa canke abahandi bakuru b'ibihugu Namibia Lesotho hehe Zimbabwe ntibashobora kwikwegera umuntu badashobora kuyaga hamwe naho vyoshika bagakwegera ko leta ya Petero Nkurunziza ikinjira muri uwo muryango ikintu cya mbere iyo leta izokora n'ukuzotangaza igihe ikintu cya mbere n'ukuzowumara amazi ndabaha karorero kuvyerekeye umuryango wa Afrika y'ubuseruko leta y'u Burundi kugeza n'uno munsi atanu rukoroti yigeye itanga gutanga amafaranga abanyamuryango bateza gutanga
hamwe Burundi byemerewe bwo babusanze muri SADC igihugu cha Tanzania byari bisanzwe bisangiye umuryango wa EAC wo umuryango wa SADC ugizwe n'ibihugu 16 uretse icyo gihugu cha Tanzania harimo kandi Angola Botswana Komo Republika yani ya Demokrasia ya Kongo Swaziland Lesotho Madagascar Malawi Mauritania Mozambique Namibia Seychelles Afrika y'Epfo Zambia na Zimbabwe watangujwe mu mwaka w'igihumbi 1992 Pierre Clavin Nkuru Kigali kubwije ujya America
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya America kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya America
cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Hoye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
kuri uyu wa gatatu sentare inkuru ya Karungi mu burengero yarasibije iburanishwa mu mizi y'urubanza w'abari bagize komite y'impunzi zo mu ikampi ya Kiziba ku byaha bifitaniye isano n'imyerekano yabaye mu kwezi kwa kabiri k'umwaka uheze igahitana abantu 11 muri izo mpunzi ikanakomeretsa abapolisi n'inkuru ya Temistocle Mutijima umenyesha amakuru w'ijwi y'Amerika
Madame Clemence Mukeshimana wari vice president mu bayoboraga impunzi za Kiziba Niwe wenyine witabye urukiko uyaburana turuka muri gereza ya Muhanga mu ntara y'Amajyepfo mu gihe bagenzi be bafungiye mu yamageragere mu mujyi wa Kigali bitandukanye no kuyandi maburanisha aho wasangaga icyumba cy'urukiko cyakubise cyuzuye uyu munsi wabonaga ko abaje gukurikirana uru rubanza bari hagati ya 15 na 20 abo barimo abakozi b'imiryango mpuzamahanga ikorera mu nkambi ya Kiziba nk'ashiseri na UNICEF Abunganira abaregwa bavuze ko abo bunganira abandi batamenye neza umunsi bagomba kwitabira bityo basaba ko urubanza rwakwimurirwa ku yindi tariki ya vuba ubushinjacyaha bubajijwe icyo buvuga ku isubikwa ryasabwe n'ubwunganizi bwasubije ko ibyaha Clemence akurikiranweho abihuriyeho na bagenzi be bityo ko nta buryo imanza zabo zatandukanywa ahubwo urubanza rwakwimurirwa ku wundi munsi wagenwa n'urukiko Madame Mukeshimana Clemence abajijwe icyo bivugaho we yagaragarije urukiko ko afite impamvu yindi ikomeye yiyongera kuzo yari yatanze mu iburana rya mbere ituma asaba ko rwamurekura akaburana ari hanze. Yavuze ko kuri ubu umwana uri munsi y'imyaka 2 y'amavuko arembye cyane akaba atareba ntavuge ndetse ntiyumve kandi nta kirwaza afite, asaba ko yarekurwa akajya kumwitaho no kumuvuza. Ubushinjacyaha bwavuze ko impamvu zikomeye zatumye akatirwa gufungwa by'agateganyo zirimo n'izuko arekuwe yatoroka ubutabera zigihari, bityo ko icyo yafashwe ari ukwihutisha urubanza gusa agakomeza kubura nafunze. N'ingingo yazamuye amarangamutima y'uregwa mu marira menshi avuga ko adashobora gutoroka kuko nta n'icyaha yakoze, ahubwo kuki akeneye ari ukujya kwita ku buzima bw'umwana we buri mu kaga. Mu magambo ye, sinatoroka ubutabera kandi ntacyo nishinja. Avuga ko akimara gufatwa abapolisi basatiwe batwara ibyangombwa byose birimo n'ibyerekanaga ko umwana wagomba kuvurirwa hanze y'u Rwanda, na n'ubu bakaba baranze kubitanga. Abamwunganira babwira urukiko ko na mbere y'uko Mukeshimana afungwa umwana we yari yarahawe ibyangombwa byo kujya kuvurirwa mu mahanga. Bavuga ko nyuma y'ifungwa rye uwo mwana yasigaranywe n'uwo bavukana w'imyaka 11 kandi nawe atashobora kurwaza umuvandimwe we mu gihe agikeneye kurerwa. Bityo basaba ko harebwe ku ngingo zirengera umwana no ku ngingo ya 93 mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda ivuga ko ku byaha byose yaba akurikiranweho mu gihe hari impamvu zikomeye uregwa ashobora gukurikiranwa ari hanze, Mukeshimana yarekurwa kandi bwizeza ko ntaho yatorokera asize abana be batatu barimo n'uwurembye. Umucamanza yavuze ko icyemezo ku busabe bw'uregwa n'abamwunganira kizatangazwa ku itariki ya 30 y'uku kwezi kwa kane. Ni mu gihe iburanishwa ry'urubanza mu mizi ryo ryimuriwe ku itariki ya 26 y'ukwezi gutaha kwa gatanu. Andi makuru twaje kumenyera ku rukiko rwisumbuye rwa Karongi nayo ku wa gatandatu w'icyumweru gishize, murindi tsinda ry'abaregwa kugira uruhare muri iyo myigaragambyo yahitanye impunzi 11 igakomerekeramo abashinzwe umutekano abagera kuri 25 barekuwe ubu bidegembya. 21 muri bo bagizwe abere mu gihe abandi 4 bakatiwe igihano gisubitswe nabo bararekurwa. Kuri ubu mu bagera kuri 32 bari bagize iryo tsinda 7 bonyine akaba aribo bagifunze. Imyigaragambyo z'impunzi ziregwa guteza kimwe n'ibindi byaha ziregwa biyishamikiyeho yabaye mu kwezi kwa kabiri k'umwaka ushize wa 2018 igwamo abagera kuri 11 muri izo mpunzi, bikavugwa ko barashwe n'abashinzwe umutekano mu bikorwa byo kuyihosha. Bamwe mu bapolisi nabo bayikomerekeyemo. Imwe mu miryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu yakunze gusohora ibyegeranyo bishinja inzego z'umutekano z'u Rwanda gukoresha imbaraga z'umurengera mu guhosha iyo myigaragambyo. Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya
Leta y'u Rwanda yarabeshuje ibyashikirijwe n'ibihugu birimo Ubufaransa na Canada gihe byaburira abanyagihugu bavyo kwirinda kugendera mu Rwanda kubera ikibazo bivuga ko cerekeye umutekano. Mu kiganiro mu nyamanga wa Leta mu shikaje bujejwe ngendane n'amakungu akaba anaserukira u Rwanda muryango w'ibihugu vya Afrika umuseruko Olivier Ndahungirehe yarahaye ikiganiro mu mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma. Ndahungirehe avuga ko atazi igituma ibyo bihugu bivuga ayo majambo.
Ngira ngo ni ukubaza ibyo bihugu byafashe icyo cyemezo, ariko uko byagenda kose ntabwo bihuye na situation ihari mu Rwanda kubera ko umutekano urahari mu mpande zose z'igihugu. Muri parike y'Ibirunga abakerarugendo n'ubu ngubu baraza buri munsi, ndetse no mu bindi bice by'u Rwanda harimo n'ishyamba rya Nyungwe. Rero kuba ibyo bihugu byarafashe ibyo byemezo ntabwo bihuye n'ukuri. Tuza kuvugana nabyo turebe impamvu yabyo ariko ntabwo bigaragara kuri hano mu Rwanda kuri tena uko byifashe kandi ibyo bihugu bifite ababahagarariye hano mu Rwanda ndetse hari n'abakerarugendo b'ibyo bihugu n'ibindi bihugu byo muri ibyo bice bagendera u Rwanda nta kibazo bigeze bagira
ugize uti ibyo bihugu bifite ababihagarariye mu Rwanda iyo mubabajije impamvu ubatanga isura isi cyo ku Rwanda kandi mwe mwemeza ko nta kibazo gihari babasubiza nguki
ibyo bintu nibishya ku buryo ntabwo turabona umwanya wo kubiganiraho neza n'abagarariye izo ambasade cyangwa n'abayobozi b'ibyo bihugu ariko ikigomba kurebwa ni situation ko yifashe ishobora kugenzurwa na buri wese mu Rwanda rero hari umutekano muri ibyo bice byose byagiye bivugwa hose ku butaka bw'u Rwanda kandi abakerarugendo imiryango mpuzamahanga hari za ambasade bose bafite ububasha bwo kugera ahantu hose mu Rwanda hakaba harangwa n'umutekano rero bivuze ko icyangombwa ari ukureba situation ko yifashe mu Rwanda atari ukureba amabwire ya bamwe cyangwa se propaganda zikorwa n'iyo mitwe ikorera mu mahanga
waruvuze uti propaganda z'iyo mitwe ikorera mu mahanga mutekereza ko impamvu ubufaransa bwavuze ariya magambo none na Canada ikaba yongeyeho byaba biterwa n'iyo mitwe muvuga ikorera mu mahanga
ntaje dutekereza tuzabiganiriza nabo babitsobanurire hari kuko byagenda kose mwarabikurikiye iyo propaganda bagenda bakora babeshya bavuga ngo bigaruriye ishyamba rya Nyungwe n'ahandi ibyo ni propaganda ikorwa birazwi rero tuzabiganiriza ibyo bihugu byose tubasobanurire ndetse n'ibindi bihugu byose nabyo bihagarariye hano mu Rwanda twongere tubasobanurire uko byifashe mu Rwanda
ibyo vuze ko hari abavuga ko bafite agace k'ubutaka bw'u Rwanda nibyo ejo bundi twavuganye na Paul Rusesabagina uhagarariye MRCD mbere gato twari twavuganye na Calixte Sankara uvugira ingabo za FLN baravuga ngo wari muri Nyungwe. Rusesabagina yambwiye amagambo agira ati ntabwo twagiye muri Nyungwe kugira ngo tuvemo. None uramuvuguruje rero nta ngabo ze ziri muri Nyungwe.
Rusesabagina ari n'umugabo ubukorera mu Bubiligi. Hari impapuro mpuzamahanga zo kumuta muri yombi kubera nyine uruhare afite mu gushinga uwo mutwe bitwaje intwaro. Ibyo avuga byose bikaba ari propagande kugira ngo nyine atere ubwoba abantu abeshye abamukurikiye ko ari anuhigaruriye ariko ibyo byose nyine ngo bizarangira mu butabera kubera ko u Rwanda rwashyikirije nyine izo mpapuro leta y'Ububiligi
ahubwo urananyibukije yatubwiye ko u Rwanda rwari rwohereje abantu barwo muri Comore kugira ngo bafate Calixte Sankara bamushyikiriza ubutegetsi bw'u Rwanda ariko ngo kubera imishyikirano bakoze hagati y'ubutegetsi bwa Comore n'inshuti za FLN na MRCD u Rwanda ngo rusubira yamaramasa ibyo bintu nibyo cyangwa barababeshyera
ibyo nta makuru mbifiteho kandi nawe ubivuga uwo Rusesabagina nawe bigaragara ko nta makuru abifiteho
kandi abyemeza
nta makuru abifiteho arabivuga ibintu byose byo kuvuga bijyanye na propaganda byo barabimenyereye ariko nge nahamya ko nta makuru nabo abifiteho
ndagushimiye cyane bwana Olivier Nduhungirehe mukomeze kugira umugoroba mwiza
ndibashimiye
turagushimiye nawe Jeffrey zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu kambi ya Mutenderi ni mu gihugu cya Tanzania zidogira ibibazo by'umutekano bitaratorerwa inyishu ni mu gihe ibisasu bya grenade byatewe hagati muri iyo kambi umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika James Jovini yaganiriye na bamwe muri izo mpunzi zo muri izo kambi
kandi ko ndarabye ikibazo cy'umutekano hano mu nkambi singana ko bimeze neza kuko ikintu cya mbere kidutera ubwoba turiko turaraba nk'abarongozi baturongoye tubona bamwe batwagwa abandi tukumva ngo bomotse tuzi impamvu kanaka kandi iterabwoba ha mu nkambi yarenze abantu ngaha turi nubwo cyane burenze kandi rero nk'ubu dufatiye nk'ibyo bintu byaraye bibaye natwe byaciye bidutera ubwoba nka bamwe bamwe izo ngorane zamushikiye bamwe bamwe ziramaze kudushikira duteye ubwoba dusubira bivanye n'ukuntu twahunze turonderwa bamwe bamwe
bimaze igihe kirekire twirarira ariko iyo turiko turaraba hari abantu benshi usanga bagenda ijoro ivyo tukabivuga ugasanga batubwiye ngo twirarihe tutware ubuhire n'ibiki abantu bararengana bakagenda hanyuma ivyo bikasha bitwereka yuko atamutekana
cyo kuvuganje sinshobora kumera yuko umutekano kwiyo twarigeze kumva ibintu biriko biriyadukiza kandi n'ibintu vyibonekeza ubu twarondera abenshi twakunze kuba twumva yuko ntuze kamanda yagiye kanatsinda biranaboneka ariko kerakano kanya na zino sani tuzo ya giye nituzi chatu mnyafa muhambi
ikindi giteye makenga na mashusho amwe amwe y'abantu tuzi ko bahungutse kandi bagatwagwa na UNHCR bagiye mu Burundi ariko gushika ino saha harabagaruka ku batubabona kituzi kiba kibazanye rero tukibaza duti no umuntu agenda mu Burundi azi ko ahungutse mbega nimba ari kugenda gutembera nti gutembera akagaruka yahungutse rero kazibona yagarusa ariko arakora ibyasha navyo cyangwa ariko arazunguruka ayo bantu ni benshi tuguma tubona hano mu ikamera bikadutera makenga
hari umuntu koko yahunze n'uwundi yaje ariko akurikiye uwundi abonye ati naka kwahunze ko umubanya ahunze rekana nje ndamukurikire rero nk'umuntu bazi neza ko yahunze barakwiye kumwumviriza ikibazo ciwe bakagira icyo bamufashije kweri kandi ko ndaraba nk'ibintu biteye amakenga hano mu nkambi kurya umuntu amenye ukuntu yahunze naha mu nkambi umuntu wese afite ingorane yiwe rero mvuze ngo menye ingorane iraha mu nkambi no bandiko ndabesha ariko iyo baze barumviriza buri muntu wese bakabona uburemere bw'umuntu umwe afise kuko twese hadufise ingorane zitandukanye
n'ikindi gituma yuko umutekano udakwiye ntivyumvikane gituma twebwe turi impunzi twarahunze hama tugaruke kurarironda ibyo navyo birabonekana biragaragaza neza ko umutekano udakwiye
vrema twe turabona ko menga turabangamiwe nta mutekano dufise iyo ni siyara nayo nyene leta Tanzania irabona ko umutekano udakwiye ugiye kuraba nko mu ikambi yacu hari igituo kimwe no kuvuga ikirindiro kimwe cy'igipolisi no kuri icyo kirindiro ntigikwiye kose aba yuko ubuyongereza abajijwe umutekano umutekano navuga ngo twitura turarira tanko dufise kandi abarengana bafise igikoresho bishira umuriro
kandi dufise kubera turarirondo kandi muri gerondo hari abantu tubona barengana mu gerondo tuzi abariho none rero tuvuga rero iyo tuba turi hanze umwanya n'umwanya nuko mukwicwa twose bano kwicwa tutazi abantu batwise abari ariko nta mutekano uriho kuko nabagiye gusenya hari gihe babiruka n'abantu benshi bagize iminsi bomoka amakambi abafisiyo bazi twebwe rero tutagireyo tuza ahubwo turagowe umusizo bikika
tugasaba rero amashyirahamwe yumvirize buri muntu nashesha nuravya ahantu turi nka twebwe ni hafi abagenda mu zakabuyenge aho mu Burundi avuye ngaha saa sita ararashise hari urumva n'ahantu hafi saa tugasaba dusaba amashyirahamwe kwere atwumvirize amenye buri muntu icyo yahunze hari abahunze icyo twita igikuku n'abandi bahunze ukuri ni ukuri turasabye amashyirahamwe atwumvirize wabakoze tukaba dusabye amashyirahamwe dushimise UNHCR n'abandi baraba ibyo bintu ntibabiboneye kumenga n'ibintu bisanzwe bamenye ko abantu turiko turishwa kandi tuzira ubusa
nicyo gituma dusaba amashyirahamwe n'abaturongoye n'abadukurira bagira icyo badufashije nk'abantu babona ko koko dufise ingorane kuko abantu ngaha kenshi benshi twahunze ku ngorane zitandukanye
turasaba amashyirahamwe yatufashe ku mutekano ukwiye mu makambi yose kuko bajya nani bamaze kunguka tukababona mu makambi baragaruka icyo rero turiko tudifuza uko bene bariko baragunguka kubera iki kandi bakasubira ino mu makambi kubera iki icyo rero niko turabona kweri mutekano wapi niwe bene barazana ingorane kuko umuntu yamaze kunguka akasubira mu makambi uyo muntu najambo jiza azubafisi kumutima
hakuru jengi chono usawa kumashira hamwe afashe munzi nukobo tukarukira kukiangwa natuke tukirakese kongira guhudumikwa dusubizwe ku murongo agateka kacho kakaruke kuko bibo nagawa kwa tukwa hunze na agateka dufisi tukwebuke tumaza kumfa abarongozi bacu hagendu mwumwe ivyo biragare dagazane za ukata muteka na dufisi kwa rafijumbise kwa hali wafuye kandi akerewe asanzuka munzu biboneka kwa rumute kano mke hari yabuze none natwe ku ruhande rw'iwacu ivyo vyabashikiye natwe birategetswa kudushikira cyari icya Yesu
kusaba leta ya Tanzania na UN yatwakiriye ko iyo dufasa ikaturabira ahandi hantu iyo dusira kuko tubona iyo twavuye niyo aho twagiye umenga amutekano dufise
Nchote mwesemo kunda radio Ijwi ya Amerika. Ibiganiro twateguye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye Engineer Joe yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fasila yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Turashimiye rero namwe nchote mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye kumviriza radio ibindi biganiro vya radio Ijwi ya Amerika. Turabifurije rero amahoro n'umugoroba mwiza mwese.